Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Nditeze ko nzokura ubumenyi budasanzwe kugira norohegwe gukora ibyo numva nshaka guhereza Abarundi na cyane cyane no mu ntara yanje.
Uyo ni Belize Nahimana, umwe mu basore n'inkumi 12 bagize amahirwe yo gutorwa kuja gukurikirana umugambi yari wo gukarisha ubwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangujwe na Perezida Hoze atwara Amerika Barack Obama. Aravuga icyo yiteze kuri uyu mugambi hamwe n'ukuntu azokoresha ubumenyi azokura muri Amerika mu guteza imbere igihugu ciwe. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama y'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu seruko kubijanye n'ihingurwa mu ipeteroli yari maze iminsi itatu Bujumbura Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije mugambi wa yari Young African Leaders Initiative uzwi kandi ku izina Mandela Washington Fellowship irahitamwo urwaruka rw'inkerebutsi rwo mu bihugu byo muri Afrika rukaja gukarisha ubwenge mu makaminuza atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka 12 muri urwo rwaruka ruzova mu Burundi, bane batowe mu ntara ya Gitega. Abo banyagitega bahamagarira urundi rwaruka kugerageza amahirwe yabo muri uyo mugambi uba uko umwaka utashe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse ari i Burundi.
Ugo gwaruka gwo mu ntara ya Gitega gwatowe muri uyo mugambi bose uko ari bane bavuka mu gisagara ca Gitega. Muri abo harimo n'abakenyezi bubatse bagize ayo mahigwe. Ditiane Gateka, umukenyezi w'imyaka 28 arubatse afise n'abana babiri, aratubwira uko yamenye ibijanye n'uwo mugambi wa yari.
Uyo mugambi wa yari namenyeye muri American Corner igihe yabaje kubyigisha, ca ndavyumviraho ndaplayinga ndatanga ibisabwa hama mbona gutogwa nzoja muri state yitwa New Hampshire kwishuri yitwa Dartmouth College hamwe nzokurikirana igisata citwa Business and Entrepreneurship. Sanswe ndandaza impuzu rero ngiye kuvyiga gose, ngiye kuronka ubumenyi hariya buhagije kugira nshore ino guteza imbere cyane urudandazwa rwanje nongere mpe akazi abashomeri benshi bari mu kino gihugu cacu.
Bamwe mu Barundi kazi biyumvira ko umugore ari uwo kuguma mu rugo araba vyo muhira gusa. Gitiane Gateka arafise impanuro atanga.
Nubahanura kuja mu mashirahamwe kugurukira cane cane ico nokwita mu rurimi rw'Igifaransa le monde de l'internet, kuko niho benshi bamenyera vyinshi. Ego nubahanura kuguruka mu mutwe bakaja mu bibliotheque bagasoma ibitabo, bakaja ahantu hari connection bakumviriza bakamenya vy'abandi bakenyagizi bo mu bindi bihugu bariko barakora, gucyo nabo bagashobora kugira ico bashikirije mu byo bakora. Ego ico gice cyarenze cyo guma mu rugo, ubunye ni gusohoka tugakora, kuko ivyo urugo rukenera ni vyinshi cyane. Tugiye kugira imigambi, tugafashanya, tukarondera uburyo, tukarondera amahera, tugakora tukiruka natwe turashoboye.
Belize Nahimana, umwigeme w'imyaka 25 aratubwira umugambi yakoze kugira ngo abone amahirwe yo kuba muri iyo programa ya yari.
Ikintu nanditse ku ishuri niga ko muri secondaire hari abagenzi banje bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Ndakora ibishoboka byose kugira ngo menye burya buryo bavuga namwo bakoresheje ibimenyetso. Ndabimenya ndaza ndabafasha kuyaga n'abandi bantu mu kibano. Hanyuma ikindi nanditse gufasha abakenyezi canke abigeme nko gutwara amamoto mu birinjiza amafaranga. Naciye mpitamwe kuvyinjiza mu bandi bagenzi banje babigeme, turabiyaga ko numva nabo bashigikiye icyumviro canje. Kugeza ubu hariho batatu tumaze gutangura kwiga amamoto kugira ngo natwe turonse ibisabwa, uruhusha rwo kugendesha imoto, natwe tuze turaronka ayo mafaranga naho yoba make muga kugira ngo ubushomeri bugabanuke na cyane cyane kuba kenyezi n'abigeme.
Belize Nahimana avuga ko niyagaruka atakibuza azokoresha ubumenyi azoyavanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guteza imbere igihugu nahavuka.
Genzo ja muri Pennsylvania nzo kwiga ku university yitwa Drexel zomarayo indwi zitandatu. Nzoba ndi mu gisata cha civic leadership nditeze ko nzokura ubumenyi budasanzwe kugira noroherwe gukora ibyo numva nshaka guhereza Abarundi na cyane cyane no mu ntara yanje.
Ubwo gwaruka gwatoranijwe muri programa ya yari biteganijwe ko ruzofata indege rugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itariki 15 za kuno kwezi. Ikigo ndangakaranga cy'Abanyamerika American Corner kiri mu gisagara cha Gitega nico cyafashije ubwo gwaruka kugira ngo rushore kuzuza ibisabwa muri uyo mugambi. Igitega Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Nuko muvyumvise iyo nkuru twayiteguriye na Fidele Nsabimana. Fidele Nsabimana, urakoze kuri iyo nkuru.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi uyu munsi niho harangira inama yamaze iminsi 3 kubijanye n'ubushakashatsi bw'ibitoro na gaza, naho abahinga bishimira intambwe bamaze gushika ko amashyirahamwe igenga avuga ko bamukira rugendo bashobora kugabanuka bitewe n'uko umuhora w'ibitoro uzoca ahantu hari ibikoko byinshi. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Urika neza ari i Bujumbura mu Burundi.
Ibihugu byose bigize umuryango wa EAC birimo ibitoro na gaze. Uretse mu Burundi hakiri ibimenyetso gusa, mu Rwanda havugwa gaze yo mu kiyaga cya Kivu, muri Uganda no muri Kenya haherutse naho gutorwa ibitoro, Tanzania nayo ivugwamo gaze nyinshi rwose. Yugururiye inama igira 8 kubijanye n'ibitoro na gaze. President Nkurunziza yavuze ko umuryango wa Afurika y'ubuseruko ari isoko rinini cyane muri icyo gisata.
We've a market size of more than 150 million people across the East African community.
Ahagira ati ku isoko ry'abantu barenga miliyoni 150 mu karere ka Afurika y'ubuseruko, ukaraba n'ingene amasoko ntanga nguvu akenewe mu buzima bwa misi yose bw'abantu. Ni yindi nkabuzo kugira ngo mu karere tubandanye ubushakashatsi bwo gucukura igitoro na gaz. Dutegerezwa no kuresha abikorera utwabo kugira ngo bashire imitahe muri ico gisata, tunashireho amahinguriro y'ibitoro yotuma ibibazo by'amasoko ntanga nguvu bihera mu muryango wa EAC no hanze yawo.
The energy demand within the East African community and beyond.
Ariko rero izo vyifuzo vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi biracafise intambamye no mu gihugu ciwe. Amatohoza yakozwe yerekana ko mu kiyaga Tanganyika hari bitoro nubwo bitazwi uko bingana. Mugabo ntaritiyo nari muri racukurwa kuvugwa ubushakashatsi bubaye kuva mu mwaka w'1947. Paul Ndarihonyoye, umuyobozi mukuru w'ubushakashatsi w'ubutare n'agataka mu Burundi, aratubwira bimwe mu vyokorwa kugira ngo ibintu bitere imbere.
Ico leta yotegekanya muri kazoza nuko bwa mbere yoheze ikaraba mu mafaranga itanga muri budget ijanye na recherche, ikaduza ayo mafaranga hama igaheze gashiraho nkuko mu bindi bihugu tubona ikomite nationale ibijejwe kugira iby'ubushakashatsi mu by'igitoro ikabihashira hama akaja n'ubugi mu kugira ibihashire. Rero nuko yo banze karungika kwiga n'abantu ibwo buhinga kuko gushika ubu onya nko muri muyobozi bukuru ndimwo abari baravyize bose baramaze gutaha kubera imyaka y'akazi yarakwiye, dusigaye ata abantu bahari bavyize babikurikirana.
Mu kurindira ko Burundi butangura gucukura ibitoro vyabwo, ibihugu bigize umuryango wa EAC vyemeranije gushiraho umuhora w'ivyo bitoro. Amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayo mu gisata cy'ibidukikije nubwo atanze iryo terambere arafise impungenge. Robert Damuri ava mu gihugu cy'Ubuganda ari mu bayagize.
We were able to map the proposed route of the oil and gas pipeline, the East African crude oil and gas.
Twarapimye ku ikarata ahazoca umuhora w'ibitoro muri yase. Uwo muhora w'ibirometero 1,442 ico twabonye nuko uzoca ahantu hari bibanza 40 byose bikingiwe. Iruhande y'ivyo uzotwara ibirometero kwadarata 400 byabamwe inzovu. Inzovu za zisanzwe zisugerejwe n'ibitari bike harimo abantu bubakaho ziba. Hari kindi kintu gikomeye abantu bazimurwa kandi sibwo butunzi bwonyene dufise. Mumenye ko ari ragi rya basokuru n'abanyokuru kandi tuzorisigira abana bacu. Rero twirinde gusambura ibyo twarazwe na basokuru kuko nta na kimwe tworonka dusigira buzukuru.
We will have nothing to hand over to the grandchildren.
Uko imyaka ibiri heze kuva mwaka w'2023 abahinga bo muri yase biyemeje kwama bahura kugira ngo bahane ivyiyumviro ku ntambwe bageze ko mu kurondera amasoko ntanga nguvu n'ingene ahamaze gutorwa yocugurwa agafasha mu iterambere. President Nkurunziza yavuze ko kugira ngo ibyo bishoboke hakenewe gukomezwa amahoro n'umutekano mu karere mu kwimba ibyo bitoro na gaze naho hakitwararikwa kutonona ibidukikije kuko bishobora kubangamira amagara y'abantu n'ibinyabuzima bitandukanye. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, tubibutse inshuti mwese komunika mu rwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Ari numva mpfuye neza
kashari
ko turi kukuririza
oya sha Sandra genda we cye muce turahanyije ko ndacyukumira
ngo kuvamye mu kisino bwiye cyo cyagatse neza ko kibazo kwagikubise
ha nigenda gasunda abiri cyutubwiye
genda nigenda gasunda
mutaje kwirabira nakazi ka cyo ndira bijanje
mukabo gasurura umwana mubi
ari
genda shagas
ari ingo dutimbe ingo dutimbe sha
oki tugende mafu nubundi ntashu duhindura
nubundi
twarabitoye twarabitoye cyaradukubise hasi naho ntakunda
yemwe ngiye kongora muca mwirabe inyuma
none gahimwe ko afisha ari zibiri turabahe
reka nyene
ngira babonye baza twarabitoye turi benshi
yo mbega mwabonye John ni wabaye wa mbere
niko hewe umutipe ni kimeneke urabonye ibinota yaronse
yumva ndadukoje ndakuriki
Ndiyo
mbonera ngaho muzi.
Yee! Ehe nguyu Sandra.
Ari urabonye.
Yo Sandra.
Ereka njye nubwenge bwatumiye sinabibonye. Wambonye he?
Wambonye he?
Umusi.
Hehe
gari.
Umusi ya John.
Hehe.
Kuri nimero ya gatatu.
Yo!
Narabitoye
Sandra. Yo! Merci Seigneur.
Yo!
Merci.
Ingera wishinga gutamba. Oh kutabira natwe.
Yo!
Mashana chewe ndiba.
Wow, ndi kuri mwa.
Ela vitoye, ela vitoye sa. Ndi
kuti mwa.
Oh, mani akoze yo. Yo, hem, pika mwa bonyo. Aba bari kuri liste ya mbere n'abazokora mu biro Sandra.
Donc tu n'as pas zokora mu biro.
Aba chef.
Aba chef nyene.
Yo, ashikoni bona nibiki.
Nana bakuri liste yindi nawo bazokura ibiki.
Nibasomye titre. Abazokura ku maneve.
Yo, barapfuye mana yaje. Azokwirwa barikora ibisanduku byinshi natwe twishariye mu biro Sandra
y'imari.
None se twabitoye. Ari bijuju.
Ya. Gaso we wibonye. Wibonye gaso.
Gaso. Kusha fiya gaso. Nibiki. Uriko kuri liste wewe.
Ahari yo jewe gasore nje baba yifise umutwe ukomeye ukwikorera amasanduku yindi
none gagasore
sha nakagaye ntikoba ko nuko
yewe none kwa cyi agenda gasore nta sinzi mbona cyi yigumura
sister twigire na moto sister tugende sister eh tugende
we mami we chai we dani zonotsi shaho maze gucanga aho twa ko tukujyamo na makeye
acha sha amarare yasubiye wabumwe
ni gute
ukuna kize ya tari
apa
ti mukaya ndabugabanye umusosi nawe ega
atanguye na
sha warayo tabeshira kawumu bapumbe ere gutopazuka mane
umusazara icyo gituma basana kunda muzi cyaho ndamuzi rwaka
Nawasubona no wankiguwa yewe mu mezi zakumurazo kuzungu ndakuraya tazovuma gusimba
Lega pa uramenya sinisimba te ubi kibazo charakemutse ndabisaba nyitahombe
ewa ndabona asha kandi arabishowe ndakurahi
ebana madama guma kurikiranira hafi sosi kuyinde ba ndakufa ndakwamba
ahubwo nyene mariza we gute
sha araho pore pore nyene
ntagishashe
kishashe nyabakiga pa
abana bumura tugowe kwa kundi nyene hari ya murenda ndi pare pare pore pore hakuna kitu
ekashareka
eh
wapi wangu
sha
sha satira nyene mwigori nta kiravamu
nawe ntavyaho none wowe kuri koki wereka abandi nyene batumbereza nawe ugacyuta ku mukinyi nyuma y'igori nyende oya no kuri kwima
reka niwe niwenga
eh oya nawe
ndakubwira ikintu kimwe
eh
nawe niwenga mugabo
eh
Nisikiramyishi muhungu
eh
eh
sha oya mugabo nawe ntucyutangura kugira ubwo bakubera ndabikuba gice
mabi antera
we guma ku kivi utakivirira ibintu bizogenda fresh ni pole pole
sha
sinjo
aya mezi yose ataga kaciraga muhungu
eh
kandi je mbona nasiba gusohora isukaga mane
oya nibisanzwe birashika none nta urumva bamara n'umwaka wose bageze mariage ariko bigatiba bigakunda
aya aya mugabo
umviriza ati wowe tekan uzobona bivaye kanda pana kujura musisa rero ngo mariza yati vyurumba ibiki biki wowe umureke
eka wewe vraiment
eh
mbere nani cyo namubwira kabisa
asha ni mwiha mahoro umutekane ha murindiri
sha
eh
ndakubwire gapare
eh
namwe nkuru umwana sinzi ko mvyogenda
mwebwe mwebwe apana gusundikana Mutanda kumustari. Tanda kaizo bidyo. Ushikiriwa aravoma.
Tanito bidyo hino. Tanito bidyo. Ene kwa kwa chuka muki.
Atizale.
Tanda. Tanda. Chiramu.
Ona baba etranje. Mwebge nibiki. Munaenda wapi.
Tuje kuvoma.
Apana. Musubire iwanyu mupishe bangini.
He? Du subiri nyuma kandi twabwe twamukwe kuboma ibyo birabaho tani zo bidyo sana
mufoma mufoma he mufoma he mufoma he tawa genda murafoma iwanyu mugende mutoke mutoke
ibyo binyabo wewe nukuri mwikambi na nimajya amazi dusigaranye nimutureke basha tuboma
nakubwiye genda murafoma iwanyu rusange hamujuwe kwano Hapa si kwenu, unasikia?
Cha, uravuga makemu huu. Na tunate tuwata nivo tulimbu.
Unaona hilo bine? Nakuuliza, unaona hilo bine?
Na.
Ni maji ya babugo tu. Apana wa etranje, mutoke hapa. Mugende mutupishi.
Na hatu ni tupanga.
We, 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 we. Ukumbuke kama uko etranje hapa.
Ha, ale, ale, ale.
Ujibuke.
Ngo nukore mwatwa kiye iwanyu n'imvuzi wibaza ko mutamura uburenganzira bwo kudufata nabe uko mwishake
nkamwe bihere
ibyo nibi
unataka ushane eh unataka ushane niko nakubanza unataka ushane
reka hape turapoma ubu rero dupendizana n'inyota
mufe muranduke Nikiboma amutavo amunivomania
turaboma
unataka uchana
ubunyenya
unashaka uchana
dali mabito
ka univomania univomania
nagora
ndi kwa jandi umukabo numvomana nga
turaboma
nimuvomana nga turabilaba
wemba bitu gani hapa ni nini
Ona hapa pumbafu barusango. Bali tuletea ngorani hapa kwetu bugo. Baenda kuvoma iwao.
Wemba bitu gani weye? Dushobora kubima mazi.
Koli, usilete burofa. Amazi nayo iwacho. Unasikia?
Nasikia.
Aba ba etranger baende kwabo.
Reka ibintu byo kumera nabi wemba.
Na byo kumera nabi.
Aba ni bantu kama sisi bagira inyota nkatwe.
Koli, ivi sasa urashaka kubavugira? Unasemea ba etranger na kuuliza unarasemea?
Ni bantu kama sisi. Sikiliza wemba.
Nisikie wewe. Tulikosa kazi ku frontier kubera abo bakashindi ya rusangi.
So makashindi ni watu.
Umviriza, umviriza. Nije ndiko ndavuga. Barafunze umupaka natwe tunafunga maji. Kazi kuisha.
Wemba ndugu yangu. Si vyiza. Ndushobora kubuza abantu kuronga mazi.
Hakuna vya ndugu yangu wapi. Wewe ureke ugwamo huko.
Sikiliza, juki wa rufije wa rusangi wa wabugo. Twese turanyotegwa kumwe. Eh, ubareke bavome.
Ndanumwe amvomana nga, ndabivuze.
Funderi, muze muvome.
Ndanumwe amvomana nga.
Baravoma.
Wewe ndanumwe amvomana nga. Wewe ndabivuze.
Baravoma. Wemba, wemba ndugu yangu. Wache wa.
Ariko yemwe mutarantabaye ampaye ubududu. Eh. Twaye tugeze kure n'ukuri. Kanda wuse kule ya mara senzi kumavanda wangwa imbogazo kubukoza. Bega njene. Gaso. Ahoga wa muhungu wenuwa manuka mungonga. Uga soromu imboga tukateka. Gena shaura awe kwa inatoke ya tukwasiga yiyu.
Nyirekere sha nyirekere.
Eh. Utinda kuirekere. Mm. Be njene kuma na wafti wimu nwanibiki. Iyo ninzara gusa.
Jenda kubgengu ninzara.
Eh. None nibiki kufikira. Ishe. Bisa nise kuri. None wasa kuri mbarira biragushe.
Ma, ndababaye, ndababaye kandi cyane.
Eh. Nena handi ko naherutse uvuga kugiye kuraba amanota yo kuri ezine.
Aha bahandabye jewe gasore. Basanga ni je nkuye kuronka kazi kanyuma kabaho.
Ndakubarira.
Sha. Naka gaye ntikobako n'ukuri ku Imana.
Byagenze gute none?
Barubahuka bakangura mu bandi bose nkuko mengo jewe ndi gicibwa.
Niho kibimenya. Ego bayo.
Iyumvire nawe ma. Bamwe ba Johnny bose bari subo kwa giti babahaye akazi ko mubiro. Nanje ngo ni inkore aho gupakurura imiziko. Oya, si shubura kuvyemera
n'ukuri. Yagitangaje gaso.
Sino vyemera ntivyo bawo.
None burya wewe hari icize wari wizeye kubarengero wari wizeye ko bogukiza abarengero nyene ego ma
ngo jewe gasore ngo nirigwe nikoreye amasandugu yifi ku mutwe
baraga koregwa intebe ishushe banyaguhura nikiza bijya bikenya
abandi bose baje kubadarara mu biro ngo nanje ndababera mu plan
ewe iyo ndiko ndakubwira ko abarengera arabayobe nushake kuvyumva ubuho hura vyiboneye
sha
kanurubone nta ciza kiva ku murengero harya nta kindi gicumuro wazize atari ukuru musiruko
nora Tanizo safuri ya tuzivikesha na kundi.
Eh, Nadia, mina ona ibitu ni atak. Deux semaines, mturonga bakria ku restaurant.
Ikimba wajega shanda hubgiri. Nuko nagatahe tukwa kama zedu teki vyo kujatu uhira gusezi.
Sasa, Nadia, dukure iki. Tufe kubandanya basi, pitetre bakria bataku ya tu. Bazoza.
Baza kutika shano. Baza babu yehi. Hapo nawe ntuyebura bwa bundi.
Abatakuya najya mina kwambye abatakuya.
Ira abashanura tumaze indwizi biri zose duteka dusese. Umva twobandanya gute.
Ngwe.
Busi baza barondira ifizi rusangi.
Sa tufanya ye.
Yaheze wangu.
Tena bire ya fraud ya ransi. Alakini najya tufunge restaurant yetu kweli.
Umva nukugarano.
Hapana, tuwezi funga
vena. None tugume twugura yatacu turiko turinjiza.
Ni vivi sasa biraheze. Restaurant c'est fini.
Patuguriye frontière ngwifizi subire kwinjira ibugo c'est fini akazi karaheze.
Tafute solution ba
solution gashanora. Wewe kumenga nushaka kubona ko kabaye.
Tuyumvire basi imisi juwe. Tuyumvire tufanye ifa tupate solution bana.
Ni kakuri guri yumvira vyinshi nora nta indi solution no kugara restaurant.
Ivi kweli? Tufunge. Tunafunga restaurant yetu kweli? Nadia mimi sikubali.
Ahubwo no kurondera umukiriya tugure ibintu bisafuriye.
Nadia we nae. Atutauzisha.
Nuno bundi hubona zitumari kigashano.
Tuziweke
tu. Wewe nukumenga nushaka kuvyemera? Atukogaye restaurant sha vyahe.
Hapana.
Reki vy'abanyarusangi n'abanyabugo. Tubanze tubigarukirize ngaha, ubu naho tubandanye twasomera interano mwashikirije ku gice giheruka. Ariko mudukundire tubanze tubivutse akabazo twari twabajije.
Turumvise ingene Nora akebuye wende mu nyabugo mwene wabo ngo areke kwita abanyarusangi bikoko. Bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira na rijya bose basangiye umugo. Mubivuga ku iki?
Duhere ku nterano yatanzwe na Egide wo mu Kayogoro mu Mabanda. Makamba yagize ati inyifato ya Nora yo gukebura mwene wabo basangiye umugwi ndayishigikiye kuko inzigo ntacimara kandi ngo wihura inshuti ukamara umuryango. Unakare twese turi bamwe ntanya gupfa ntanya gukira. Uko ari udashaka ko bakugirira nuko akigirira abandi.
Ubundi yagize icyo ashikiriza ni Niyo Nyishupita umunyeshuri wo kuri Ekofo Gahororo mu ntara ya Makamba. Agira ati imvugo ya Nora ni nziza cyane kuko mugenza wakoze ikosa niwe kwigera umushigikira ngo nuko ubonye musangiye ubwoko canke urukoba canke uko muvukana na kare umuntu akwiye kwagirwa n'ikosa yakoze.
Bienvenue iragira w'ibujumbura muri komine Mutimbuzi zone Rubirizi nawe ati vyukuri byari gukunda ko Nora ashigikira mugenzi we yacyogeje abo badasengiye umugwi ariko kuba atamushigikiye ni intambwe nziza cyane guko ni byiza kuvuga ikina kuko kiri cabaciza canke kibi na karengo warayamaze ngo amaja kuzima samafata na mende.
Tuje mu ntara ya Muyinga aho Christian Banyankunda agira ati ego nivyo kandi nivyiza kuko umuntu kuba musangiye umugwi nibisigura ko mwikosa ucumushigikira witwaje ko musangiye ahubwo ramureka ko inyifeto yiwe kuba badasangiye umugwi ko ari mbi cyane ukamuhanura niho uba unamufashije. Ati twebwe mu kibano bakunda kuvuga ko mwene wanyu wofuma umutangire hadabu hakumushigikira mu makosa kuba rero yaramuhanuye atamushigikiye sikubera ko mwanka ahubwo nabone ko inyifeto yiwe yo kuvuga andi uko batari abita amazina y'ibikoko ari mbi cyane ati gucyo bitume abona ko yabacumuye ko yongera basabe n'ikigongo.
Reka tuvi Muyinga tuje mu cibitoki neza na neza mu Rugombo aho ndayambaje Tito na wenyene ngo ashime inyifato y'umunyabugo Nora kubera yerekanye ko gusangira umugwi bidasigura ko dusangira n'ivyiyumviro byose. Nora rero ngo yerekanye ubutwari budasanzwe ko ngo araho bishika abantu bamwe bamwe bakabona ibintu gutandukanye nabo basangiye umugwi ngo ariko ntibatinyuke guserura ikiri ku mutima maze bagaheza bagasasira indavi kibi kandi bari gushobora guhindura ibintu.
Everine mu ntara ya Ruyigi agira ati uwo musangiye umugwi ntibisigura ko akoze ibitari byo utamuhanura ahubwo mu busangiye niho umwereka ko arenganya abandi kumbure uvyumva gusumba kuko ababibwiwe n'uwi wawe.
Doreze ku ntirano ya Rebecca Bujumbura yagize ati Nora n'umuntu azi kubona neza n'abadasangiye ubwoko canke ubwene gihugu ngo ahubwo n'abandanye araba n'abandi ko bohindura bakamenya ko kudasangira ubwoko atari icaha kubera ko umwe wese yisanze yavukiye mu muryango munaka canke igihugu kinaka. Hari n'abandi benshi mwatwandikiye muri hirya no hino aho twavuga nka buri vyeniyo nkuru umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi anashima mbere cyane inyigisho ziri mu gikino muri Kirekuri agira ati ndabashimira ku nyigisho mudahengesha na kuduha kuko ziranshika ku mutima bigatuma ngira imigabo myiza yo kubona nabo dasangiye ibyiyumviro. Arangiza agira ati mukomeze ganiro cyanyu kuko kiranyubaka. Abandi batwandikiye ni nka Safari w'ikabarore mu Kayanza Leonidasi ku bw'Imana muri komine Marangara Ingozi Hakizimana Fidele umunyeshuri wo mu ntara ya Rutana Nadine Nkuru Nziza Imusenyi mu Rutovu Canesius Bugenyuzi Aline Kibago Darcy Mucibitoki na Deje mu Rutovu Mugisha Belize Imurambya n'abandi benshi tutiwe turasoma amazina. Rikubonaho rero tubasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira
akabazo k'uyu munsi naka tugeze ku gice c'amajana 499 wewe nk'umukunzi wo muri Kirukuri kino gikina harico cowa cyarakumariye mu buzima bwa misi yose tanga karorero
ukabufise rero ico shikiriza utwandikire kuri za nimero arizo 75 amajana 888 amajana 950 canke naho kuri 61 ubusa 903 ku bakoresha bwa buhinga bwa WhatsApp murashobora kwandika nimero zanyu kuri izo nimero tubashikirije hama muje muri rongera igikino muri Kirukuri kundwi kundwi murakoze naho butaha
cari gikino muri Kirukuri.
muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolentia.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'izuma hamwe na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.